Ndabara musewa kunzi wadusu suruki. Nizera kumura mahora hiwanyu. Neri mwiza na imbawe nukubana na amni. Mundire dusu suruka nuyumusi. Ndabariri mzi babi chevira chika mumuka wawo wakuriri imba. Kandi bagenda na mumuga bugoku tawona. Indiri mboza zara bayi rurangira nwa. Ndabaha ikaze. Tukumfiri zimge zari imge naba hanzi bagenda na mumuga bugoku tawona. Reka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder n'umuririmbyi w'umunyamerika yavukiye mu gisagara cya Michigan muri Amerika. Stevie Wonder agenda no mugabo kutabona kuva kiri muto cyane. Yatanguye kuririmba afite imyaka 11. Mu mwuga we wo kuririmba, Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana. Yararonse ubushimwe bwinshi cyane. Indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe n'umumareresi. Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ekana soul, iyo mwumviriza yitwa I Just Called to Say I Love You. Bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda. Yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar nk'indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajyana 1984. I Just Called to Say I Love You. Uyo ni Stevie Wonder.
Just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what
turacyari ko twumviriza indirimbo zarimwe n'abaririmbyi bagendana ubumuga bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunya Cameroon agendana ubumuga bwo kutabona yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajyana 1950 avukira ahitwa Banjul muri Cameroon. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi. Naho yari ahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa. zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba koresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu ca Cameroon muri iyo ndirimbo ayaga ingene abanyakameroon bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isuno mu mubiri tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda no mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kuba rurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nahagendana mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi araja no mu mikino yo muri televiziyo reka ndabumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné tubandanye kandi pia pulisha ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco wo muri imbyara cyane muto cyane afite imyaka 23 agendana umugwa bwo kutabona turese ko Niyo Bosco aririmba ni umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda aha twobaha nka Karorero Vestine na Dorcas batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021
Gacho mindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyicebe waniremo nibemere byacaci ngo nibajya no kwaje ukiri bakoza bakwite panci Na sota, wanga kumbo nandi soba Batisha, chikoto mera, utazabi mka Bafitanye bifu na sota, wanga kumbo nandi soba Batisha, chikoto mera, utazabi mka
ndanye mumviriza iradio y'u Amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'u Butaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli ubafise imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 numwe mu baririmbyi b'abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera munyuma araja mu yindi midiho. Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucom ibyahavuye bivamo ubuhumyi ashikanye imyaka 12. Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we, ahavuga kubaho kubera umuziki. Hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire. Qu'elle soit tendre, elle nous dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et c'est un jour, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci
Murachari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana mu mugabo kutabona yitwa Nziga Masabo Viane canke Vishu Love. Bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love. Bomi bavukanye umuga bwo kutabona neza. Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baratera besha bakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke. Vishu Love yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize.
Kukubaza uko waramutse, kukubaza uko waraye, kukubaza uko wiriwe, kukubaza ko wafunguye, kukubaza ko waruhutse, kukwitaho vya buri gihe. Manumva mfise igisharara co kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya, urambabarira nimba nkugora, ariko ntabwo ari sese mba nshaka kugutera na za message za buri kanya, oya.
bitangaza kubona nshaka kumenya ibyukunda biranangaza kubona nshaka kwanga ibyo wanga burya nanjye sinitahura imbere yawe sinshaka kuhava n'ububazo bwinshi budahera no kumenya ibyawe buri munsi nyamara ntabwo ari stress mba nshaka kugutera na za mesaje za buri kanya oya nyamara ntabwo ari stress mba nshaka kugutera na za apeli za buri kanya oya
Arakoze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America abakunzi umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73 Ray Charles akomoka muri leta Georgia muri America yabaye impumyi ku myaka 7 indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 100 n'izindi zirenga yarakinye mu mareresi menshi Ray yacurarangisha ibicurangisho vinshi aho ni nka piano trompette n'ibindi nguyu muri no ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61
Hit the Road Jack don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Mundire turangize bati ku munsi w'Imana ibamako nu munsi w'ubugeni abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu ca Mali muri Afrika y'uburengero bomi ni mpumyi umvirize no ndirimbo yabo Dimanche à Bamako aba kandi kimwe nabandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe ubuhumyi cangwa umugabo ubi no kugira ico umuntu akora cafasha abandi kandi bafite ubwonko
jours de mariage.
Bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nirurangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga neri mwiza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu.
Yere kumutima tubifu